Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi uyu munsi ni kwa kabiri tariki 31 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2019 muri kumuna ya Federica Munikije. Mu Burundi ku nshuro ya mbere amenyesha abakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntara y'icese imbere ya sentare nkuru intara ya Bubanza. Maître Clément Leta Irakiza avuga ko izeye ko sentare izo bambika izera
twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza.
Uyu ni Maître Clément Leta Irakiza. Inkuru cyo kimwe n'inkuru igitigiri umurengera ca banyororo mu mabohero yo mu Rwanda. Inkuru y'urwaruka rw'abarundi ruba mu Rwanda rushobora kutaja mu ishure umwaka uza kubera ubukene bw'uburyo, hamwe n'inkuru zerekeye amakenga impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Kujanye n'imfashanyo turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederike. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu 18 barishwe mu gitero gishasha cabereye mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Buramatari w'iyo ntara Donat Kibwana yaravyemeje, avuga ko ico gitero cyakozwe n'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Nta myerekano yamiriza ico gitero yatunganijwe mu gisagara ca Beni, aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za ONU kuba zitabakingira. Umuhari wa Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo wagavye igitero cya bombe cyatezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu Mogadisho cyahitanye abuzima bw'abantu 80 abandi 78 barakomereka. Umuvugizi wawo Ali Mohamed Lage azwi ku izina rya Ali Dere yabishikirije kuri radio ibegukira yitwa Radio Andalus. Ali Dere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba Somalia. Ali Dere yagiriza Turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa Mungu ku barwanyi bashikikiwe na Irani barwanira muri Iraki na Siriya. Abategetsi ba Amerika bavuze ko bishe ku gitero cya rokete ku ikambi ya Iraki ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya Amerika. Bemeza ko atankeka umuhari Kataeb Hezbollah ari we wabikoze. Amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi naho abategetsi ba Iraki barakaye. Ibitero by'indege za Amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari Kataeb Hezbollah ahatangirwa amategeko ya gisirikare muri Iraki na no mu buseruko bwa Siriya. Ibyo bitero byahitanye abantu 25 abandi batari bake barakomereka. Tukiri kuri Amerika, umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanye gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu cya Ukraine, igihugu cyabaye imbarutso y'amatohoza ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu byo mu Buraya na Asia. Pompeo azobabaye umutegetsi wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru agende Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky. Ibyo abategetsi bazoganira ntibyashizwe ahagaragara. Akaganuke ka Noeli Korea ya ruguru yemereye leta zumwe za Amerika gashobora kuzorungikwa kuko ico gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mu kugabisha gutera misire kugira Amerika igikure ko ibihano nkuko abahinga babishikiriza. Amerika yarongereje ibikorwa vyigendereza kuri Korea ya ruguru mu kurungika indege zigendereza ikirere kizinga rya Korea kugira bagenzure ibikorwa vyose vya gisirikare ico gihugu gikora byobangamira umutekano. Umujyewe nama mu by'umutekano mu gihugu muri presidansi ya Leta Zunze za Amerika Robert O'Brien yashikirije ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye kugira icyo ikoze mu gihe Korea ruguru yorungika akaganuke ka Noweri. Muri Afrika kandi sentare mu gihugu cya Sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu 27 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire. Urupfu rw'uwo mugabo Ahmed Al-Kaire yari umwigisha rwashitse igihe yari mwibohero mu kwezi kwa kabiri nibwo kandi rwabaye inguvu rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yahavuye akurwa ku butegetsi n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa mbere rushobora kunguruzwa nirwo rubanza rwa mbere rusomwe kwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyerekano yo kwiyamamaza yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Bashir al-Kaire yari yarahagaritswe ku genekereza rya 31 ukwezi kwa mbere hanyuma yitaba umuremyi haheze iminsi ibiri.
Urakoze ya Louise kumakuru uheje kudushikiriza. Tuyu utenishuti mwese kumuliko mwala wandanya kumviza ilandi umuhinju uja Amerika. Isami ya nila i Washington DC mkirunde mkirunde Rwanda. Inghuruza mkariri ka Afrika ili yaga unini. Kunchulo ya mbele ya wamenisha makuru bane bikita makuru chigenga iwatu ejo kumusi wa mbele baru mvirijugwe muna HS imbele ya senare nguru inara ya buwanza. Bapfungiwe mwo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Abo bamenyesha makuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni nkuru ya Eloge Wilikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi. Batanguye kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegemza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya Bubanza babibwijwe rya Amerika abamenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushyikiriza manza wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiraniye n'undi mumenyesha makuru mugenzi we basa n'abatebura. Naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi ba iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bariko bamusaba kugica avuze ku gitero bari baroye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu. Intayegeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maître Clément Retirakiza yabwiye amenyesha makuru bari bahari umwizera afise
kuburana urubanza kwa umenyesha makuru bane umushoferi wabo twariko turaruburana mu Donido mu byukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya kwiye warano ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha makuru umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kutumushyikiriza amanza agera ashikiriza nibyo twaseguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo gituma tuvuga tuti turafise icyizere gikomeye cyane ko azokweza
mundu weheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyeshamakuru bayi wacu twisunze bwizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nicyo gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bitubwigenge bw'ubutungane kandi amategeko arabitubuza twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi manza zacitse atayungururizo rikihari niko president Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umumenyesha makuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru Umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru bayi wacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kwarondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga kwa babonetse bafite ibigwanisho arabagwanyi babo igipolisi ariko catangaje ko bari bateye barabagize banabi kandi ko bagera ku 14 bapfuye ninko bakoresha zirafatwa Imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu ni ihani ubwigenge bw'amenyesha makuru yari yamirije ifungwa ry'amenyesha makuru eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka bumwe bwa buraya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo vya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kubuko ariko nubwo biruko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hayo imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baje kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara y'ihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kijejwe atakazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 zayimaze bikorera mu Burundi zarajayo Roger Burika neza ijwi rya Amerika
Urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo n'abagororwa mu Rwanda ruvuga ko inzego rukagerageza kurondera umuti w'icyo kibazo ni mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa mbere Eric Bagirubusa yarakurikiranye icyo kiganiro
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwa hayitangaza makuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha
gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko ibyo ngibyo ntambwe ari netwegwe n'ibyarasiyese igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fine bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa nibimara kunozwa bizakurikirwa
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda urwego kuri rufatanyije na Ministeri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa bo byamaze guhama ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano na ukiri yanga byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti General Rwigamba
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari gake bufite abagera ku 2400 barengaho gake igihe bacunga abagororwa bagera ku 74 murumva yuko iyo resho ikiri hasi iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhabije yo kongera abakozi ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bari abandi bo dufite ku buryo umubare w'umucungagereza ku bagororwa uzabaho mutoya
kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacungagereza basaga 2,400 bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa 30 mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kubarinda abafungwa bari hagati y'abarindwi n'icumi u Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa 20 ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo ntawe ugira umwihariko udasanzwe naho kubijyanye n'iyicarubozo rikunze kuvugwa mu magereza urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Bwana Robert Mugabe urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere abanyururu batoroka ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019 bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka haranabarurwa abandi barindwi bari mu mirimo nsimbura gifungwa izwi nka tije bagatoroka ariko 3 ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
abantu bashika ku 1,370,000 impunzi z'abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza 2020 ibyo bitiri bitangwa n'abaserukira zo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora n'inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umunyeshuri makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda
kugira ngo akamo k'impunzi kagire inguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure abaserukira impunzi z'abarundi mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye hamwe bagirurana n'ibise College des représentants des réfugiés burundais Krebe mu mfonyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo ubwo runani mu matohoza ruherutse gukora gwaharuye abanyeshuri barenga 1,370 bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimo abarenga 450 bo mu mashuri mato hafi 250 bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'ababa 700 bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i Kigali mu turere twa Huye Muhanga Rubavu Bugesera no mu nkambi ya Mahama bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo Patrice Ntadohoka atwara ugoronani agasarukira n'impunzi ziba i Kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'2019 abana hafi 500 bahevye ishuri kubera ubukene
tumaze iminsi tuyumvira ingene abanyeshuri impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga ni nayo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafashe hanyuma ku kibazo mwambajije cerekeye abana boba batacyiga hariho 36 bahevye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure akaba n'abandi 69 batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni mu kuzerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika 341 bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishyura
ico kibazo kiraraje shinga ababyeyi batari bake nk'uyu aba mu karere ka Huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashure
bariho nyene cyane bagiye guheba amashure par exemple nk'abana babo Alliance bisaba amafaranga menshi hariyo umuntu atabatakintu nakimwe akora bawicaye mu rugo cyangwa nubwo ubukura kanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazoja ku mashure bazobireka bakagoma mu rugo batabonye ubufasha.
Ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asabishiramo impoza makungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantawo nikora.
Abana biragoye cyane ko tubaronka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishure yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hase nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishyurira n'amakaye no uniforme y'umwana n'ukuri mwamukoze mugerageje mukatorondera udute inkunga.
Vincent Sabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bwejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu. Kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu.
Hari ha busanga tamikoro hari ha bana usanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimwo turashora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira chefo cha ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango y'abanyarwanda cyangwa gasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko gasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo ufasha abana nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo Burundi bwejo aha turi ngaha kwifuza igihugu ciza mugabo bizova mu bikorwa byiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana. Iyo abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge kirundi barabivuga ati isorosore gwirija uwozana ijana undi akazana amajana abiri ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yo yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri n'ibintu bigoye.
Amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari y'Amerika. Ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kubwikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania ziridogera amwe mu mashyirahamwe atoratoranya mu gutanga imfashanyo. Ni mu gihe abandi bidoga yuko batabona n'abo batura ingwari zabo mu micungaro batuyemo. Umenshi makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yaragendeye iyo kampi ya Mutenderi.
Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfasha bona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika.
Ukabona umuntu mu bana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe ye kugira ngo wewe aronke jembo kugumwanya wose namba ndingaha aje kubataje ngo baswasume basi bamenye ngo yababanye batubanye kuko none umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero byaje kiti cyatubabaje kose cyane kose kuko ari mu kitubaritse
umuntu ndamubone wo mwishira hamwe ndamubona ageze nkariya giye kumubaza naho waje ngo sinkora mu yopiraje ngo jende mu yopiraje y'imiri n'iyi ngo genda mu yopiraje y'iwanyu ukajusanga baharenga n'ihero ukajusanga cyane hari ya kuntango y'ipiraje na uri hakati ukasanga ipiraje yizungurutse mu gauri hakati ntushiki cereke naho bivyo kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe ari abagize imana bararonka mwe mwe mashira mwe yandi bamwe barasudusafuriye
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa.
Natwe ikintu cyose kije twazatura kirongera hamwe bakaraguze baratoratora turatoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacho bakubwiye ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanuri abantu bagire ico byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntawe tuzi yego kwere
no kuba rutagira abo rituri ngo urane bitwa ngo abantu bajetwe ngo amashira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbeza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza ati umuntu kanaka kusingwa n'izi mugani kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kono ujya bamushyiye ko ihema baragiye none biva kubikitwe wewe ujya rero nicyo kibazo dufise tubonemenga twenti bayo nk'abandi barakivuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwishi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi heze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afashe impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
Kusiana na mashirika, baadhi ya mashirika kupatua waadilifu.
Turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo bacha babitwara iyo ngora kachiza no mwidogo mwinshi n'umunzi ndukeneye kubona ivyo bibandanye kuko
kugamua au kupewa wasimbizi lakini baadhi ya wasimbizi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzoro
mu bitege bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi yahungiye mu impunzi zirenga gato 245 muri iyo nkambi yasigayemo impunzi 133 zigize amazone 10 n'amavirage 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini iri ya America.
Juti mwese mukundira dio ijwi ya America biganiye twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya biganiye twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza turabifurije kandi mwaka mushasha muhire buca utangura
mana uri hehe
Yeah. batatu baratana umunagano bibakiye uko turi batatu badatana.